ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 20. Umugumo kumaze gushira, Pahura atuma kwa abigishwa, arabahanura arabasezera, avayo ngo aje Makedoniya. Amaze guca muri ivyo bihugu, abahanura mu majambo menshi ajibugira iki. Amara y'amezi 3, maze abayuda bamugira inama yo kumutega, agira atambukire mu bwato aje Siriya, yiyumvira gusubira inyuma c'iyi Makedoniya. Abajana nawe bagashikana no muri Asia, ni Sopatero umwana wa Puro w'i Beroya, ab'i Tesalonike ni Arisitariko, Sekondo, Gayo w'i Derube na Timoteyo, abo muri Asia ni Tukiko na Tirofimo. Abo bari babaye baragenda imbere baturorerera i Tirowa. Natwe tuvuduka i Filipi turi mu bwato, hanyuma y'iminsi y'imitsima itambiwe tubasanga i Tirowa ku munsi ugira 5, tumarayo iminsi 7. Kuwa mbere w'iminsi 7 dukoranira kumanyagura imitsima, Pahura yaga nabo agira ngo bucagenda, atevye mu majambo ashitsa mu gicugu. Maze hari amatara menshi mu cumba cyo mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye, kandi mu idirisha hari hicaye umusore yitwaye Yutuko, aremegwa n'itiro ryinshi. Maze Pahura arushirije gutevye mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mu igorofa ya 3, bamuyora ahwereye. Pahura aruruka amubama hejuru aramugumbira ati,
mureke gukoma induru kuko ubugingo bwe bukiri muri we.
Asubira kurira, amanyagura umutsima ararya, ayagana bigihe kirekire, ashitse no mu bucagu cagu maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, imitima yabo iraruhuka. Ariko tweho twabaye turagenda imbere dutambukira mu bwato, turajabuka dufata muri Aso, aho twari dutumbereye guhitana Pahuro, kuko yari yabishinze atyo kugira ngo wace umusozi. Adusanze muri Aso turamujana, turajabuka dufata imiturene. Tuvuyeyo bukeye bwaho dushika imbere y'ikiyo, ku munsi ugira 3 dufata isamo, bukeye dufata imireto, kuko Pahuro yari yiyumviriye guca iruhande ya Efeso kugira ngo ntatebe muri Asiya, kuko yihuta ngo nibyashobo ku munsi wa Pentekote uzoshika ari Yerusalemu. Ari Mireto atuma muri Efeso, atuma kwa bakuru w'ishengero, nabo bashitse ahari arababwira ati,
ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo. Uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicije bugufi, kandi ndira nterwa n'ibingerageza kubwira inama z'Abayuda. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Nashinze intahe mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu maso y'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. None raba ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko nshitseyo atari uko mwemu yaranshingira intahe mu gisagara cyose yuko iminyerero n'ibyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanze nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa ntawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanze abo naciyemo mwese ndababwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma ndabashingira intahe uwo munsi nshuna yuko amaraso ya bose atazonkora, kuko ntacishije uruhande ndababwira iby'Imana yashatse byose. Mwirinde ubwanyu, muzigame n'ubusha bwose mwemu yari yabashizemo umwabo ku buzeze kugira ngo umuragire ishengero ry'Imana ryo yaguze amaraso yayo. Ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inka zazo binjiramo atabaye umukuru, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. Nuko mwame mugavye mwibuka yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese ndira ku murango no mwije, kandi ubu ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Ntaco nifuje ari ifeza, ari zahabu, ari imyambaro y'umuntu n'ubu. Ubwanyu murazi ko aya maboko yanze yankenura nivyo nkenye n'abo turi kumwe nabahaye akarero muri vyose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati, gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa.
Amaze kuvuga atyo arapfukama asengera hamwe nabo bose, bose bararira cane bagwa Pawulo mu nda baramugumbira. cyane cyane bababajwe n'ijambo yababwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso, maze baramuherekeza bamugeza ku bwato.